kiganiro radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye mwabonye Imana ikingura. Radiyo ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Thomas Kamirindi mbahaye ikaze muri aya makuru. Dore ingingo z'ingenzi zayo. Mu Burundi, umutwe w'inyeshyamba Red Tabara wagabye igitero mu Gatumba.
Ico gitero kigayitse abantu 20 barishwe bunyamaswa, bakaba bagwiriyemo abana 12, harimo 5 batari bwashikane imyaka 5.
Jerome Niyonzima ni umunyamabanga mukuru wa Leta y'u Burundi, akaba n'umuvugizi wayo. Naho Red Tabara irahakana ko yishe abasivili.
Abatozi basize ubuzima n'abajejwe umutekano 9, harimo abasirikare n'umupolisi. Ibyo kuvuga yuko ngo twishe abana n'abagore, ibyo twe nabyo tuzi, ibyo turabibeshuje cyane.
Patrick Nahimana ni umuvugizi wa Red Tabara. Abortodoxe bo muri Ukraine barizihiza Noheli kuri iyi tariki bwa mbere na mbere mu mateka. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Moise Katumbi avuga ko amatora y'umukuru w'igihugu akwiye guseswa vuba na vuba. Itangazo yashyize ahagaragara, Katumbi avuga ko na komisiyo y'igihugu y'amatora CENI igomba kwegura kuko nayo ifite uruhare mu mugambi wo kwiba amajwi nk'uko abyivugira ubwe. Katumbi ni umwe mu batavuga rumwe na President Felix Tshisekedi bakomeye biyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu. Itangazo rye rije risanga irindi ry'abandi bakandida 5 bishyize hamwe basaba ko amatora asubirwamo. Batangaza ko bazakoresha imyigaragambyo mu murwa mukuru Kinshasa kuwa gatatu. Barimo Dr. Denis Mukwege wabonye igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel mu 2018 na Martin Fayulu. Uyu mwuka mubi uteye impungenge amahanga, bityo ambasade z'ibihugu 13 ikinshasa zanditse itangazo rimwe zisaba abanyapolitiki n'abayoboke babo gucubya amahane, zirimo Ubudage, Ubufaransa na Canada. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yabisabye ku giti cyayo kuwa gatanu. CENI iragenda itangaza buhoro buhoro amajwi y'agateganyo. Irateganya ko izashyira ahabona yose hamwe byibura ku itariki ya 31 y'uku kwezi. Muri Ukraine, abakristu ba Kiliziya Orthodox bijihije bwa mbere na mbere umunsi mukuru wa Noheli kuri iyi tariki ya 25 y'ukwa 12, imaze rero kwitandukanya burundu na Kiliziya Orthodox y'Uburusiya. Ubusanzwe Kiliziya zombi muri Ukraine no mu Burusiya zizihizaga Noheli ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa mbere buri mwaka. Kimwe no mu bindi bihugu byo mu burasirazuba bw'Uburayi, Kiliziya Orthodox zikurikiza kalendari yitiriwe Yuli, aho Noheli ihurirana n'itariki ya 7 y'ukwa mbere. Naho abandi bakristu bo ku isi nyine nk'uko mubizi bakurikiza kalendari yitiriwe Gregori, bawizihiza rero ku itariki ya 25 y'ukwa 12. Kiliziya Orthodox ya Ukraine yitandukanyije n'iy'Uburusiya bukimara kwigarurira intara ya Crimea mu 2014. Ariko ni mu kwezi kwa 7 gushize, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yashyize umukono ku itegeko rihindura umunsi wa Noheli riwukura ku itariki ya 7 y'ukwa mbere riwushyira rero ku itariki ya 25 y'ukwa 12 mu rwego rwo kwitandukanya burundu n'umurage w'Uburusiya. Ni imwe mu ngaruka z'intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, ni mujye no kuri wa@akadomo radiyo yacu voa@akadomo.com mukurikire aya makuru, naho kuri Facebook na YouTube ni kuri VOA radiyo yacu. Mu Burundi, leta irarega bo yita abaterabwoba ko bisha abaturage 20, umutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi uremeza ko ari wo wagabye icyo gitero cyabereye mu Gatumba. Umunyamakuru Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda aratugezaho iyi nkuru.
Mu ijoro ryo kwa gatanu rishyira kwa gatandatu, ivugizo muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi, mu masaha ya 4 y'ijoro ingo 9 zaratewe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Umunyamabanga wa leta y'u Burundi kaba n'umuvugizi wa leta Jean Niyonzima yamenyesheje abarundi n'amakungu ko icyo gitero cyakozwe n'umuhari w'iterabwoba atakindi urota ataruguhekura abarundi. Yagiriye ko atangiye ibitigiri by'abahaguye n'abahakomerekeye.
Muri icyo gitero kigayitse abantu 20 barishwe bunyamaswa, bakaba bagwiriyemo aba bakurikira: abana 12 harimo 5 batari bwashikane imyaka 5, abakenyezi 3 harimo 2 bari bibungenze, abagabo 5 bakuze harimo umwe mu bapolisi bari baje gutabara. Abantu 9 bakomerekeye muri ubwo bwicanyi butagira izina baranyarukanye kwa muganga, amagara yabo akaba atabangamiwe cyane.
Umuhariri w'itabara ugwanya leta y'u Burundi uremanga ko ari wakoze ico gitero cyabereye ahivugizo. Patrick Nahimana avugira uwo muhari wahisemo gufata ibigwanisho ngo ugondoze leta y'u Burundi iganira batavuga rumwe, nkuko yabimenyesheje Ijwi rya Amerika, ngo kubona babita umuhari w'iterabwoba ngo nta gitangaza kirimwo.
Uko leta twita leta n'umwansi duhanganye nawo atwita amazina atandukanye. Aratwita ngo abana b'igihugu, aratwita abicanyi, aratwita abantu b'iterabwoba. Ibyo nitwe bihagararaho cyane kuko leta y'u Burundi ya ZNDFDD igira imvugo nyinshi.
Umuvugizi wa leta amenyesha ko ibyo leta y'u Burundi ibagiriza ko bateye abasivili ari kinyoma. Ati mu ntambara abasivili bashobora kuhagwa, ariko ngo umwasi wabo n'abasirikare n'abapolisi b'u Burundi bayoboka leta ya ZNDFDD. Amenyesha ko intambara yamaze isaha irenga itari kiragwanwa n'abasivili.
Twabwiye ko twafashe inkoho imwe mu bwoko bwa FM Kalashnikov, twafatana na karashi zo bita aka karanseti 2 n'amasasu yandi n'ibindi bikoresho. Ibyo rero turibaza tuti byari biri mu banyagihugu? Ibyo si byo. Twebwe abo twagonye n'abajeje umutekano w'igihugu cy'u Burundi, abo tuzi basize ubuzima, n'abajeje umutekano 9 harimo abasirikare n'umupolisi, ibyo kuvuga yuko ngo twishe abana n'abagore, ibyo twe nabyo tuzi, ibyo turabibeshuje cyane. Kuko intambara zabaye zari intambara zikomeye, zarimo amasasu menshi n'amabombe, byoshika hakaba harimo abanyagihugu baba barasinzikariye birashoboka.
Muri kino gihe cy'impera y'umwaka, umuvugizi wa leta y'u Burundi asaba Abarundi gufatana mu nda bakabungabunga umutekano, umwansi bakamugwaniriza hamwe.
Leta y'u Burundi irongeye kwemeza ko ibananya gutsimbataza amahoro n'umutekano, ikabisaba amakomite y'umutekano kurikanura kuruta na cyane cyane muri kino gihe cy'iminsi mikuru isozera umwaka, mu ntumbero yo gukinga no gutuza ibikorwa by'iterabwoba atakindi biba bigamije atari gusubiza Abarundi mu marira.
Patrick Nahimana amenyesha ko ibitero bigiye kubandanya gushika leta igondojwe ikemera ko baganira nabo batavuga rumwe ku bibazo bihanze Burundi byiganjemo ikumirwa ry'Abarundi batari mu mugambwe CNDD-FDD. Yamenyesheje Ijwi rya Amerika ko abasirikare babo bahagaze neza mu birindiro byabo mu Burundi, kandi ko biteguye kwereka leta ko atari umuhari w'iterabwoba, ahubwo ko ari Abarundi bashaka ineza y'igihugu. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire, urakoze. Hagati aho tukiri mu Burundi, nyuma y'iminsi 45 urumuri rw'amahoro rutangiye kuzenguruka mu makomine yose, rwashoje urugendo mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu muri iki cyumweru. Ni inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Uno munsi ni Burundi bw'amahoro, Uburundi buharanira gato y'akazi na muntu.
Uwo ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi gihe hariko harasoze urugendo rw'urumuri rw'amahoro ku kibuga citiriwe Petero Nkurunziza mu ijoro ryo kuri uwa 19 Kigarama. Muri ico kibuga kiri ku birometero 8 uvuye ku mugwa mukuru wa Makamba i Gisenyi, abantu bari bakubise harazima, abavuye mu zindi ntara n'abanyamakamba bari bambaye imyambaro yera. Ibyo birori byaranzwe n'intambo hamwe n'indirimbo z'abaririmbyi bakomeye bo mu Burundi, bikaba byagiye kurangira isaha 4 z'ijoro. Hari haheze rero iminsi 45 urumuri rw'amahoro rutanguye urugendo rwago rugira 17 mu makomine yose agize u Burundi. Urugendo rukaba rwatanguriye muri komine ya Muyinga itariki 4 z'uku kwezi. Urumuri rw'amahoro nakajya ko guhuriza abantu mu bikorwa rusange by'iterambere, mbere intwara rumuri zigatangana n'imfashanyo zitandukanye muri ibyo bikorwa, cyane cyane mu nyubako z'amasomero, amavuriro, gutera ibiti n'ibindi ibindi bikogwa umwaka urumuri rw'amahoro rwazungurutse amakomine yose agize Burundi uko ari 118 ibirori byahuriranye n'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu w'agateka ka muntu uhari wa mahoro no gusozera isekeza ry'iminsi 16 yo kugwanya amabakorerwa abakenyezi umushikiranganje mu byajejwe harimo agateka ka muntu mu ijambo giwe yamenyesheje kwa mahoro agateka ka muntu byifashe neza mu Burundi ariko nawo shira gati mu ginyo no kubandanya bayavomera kujya ku ruyuzi nkuko byashikirijwe na Imelde Sabushimike ajejwe ubushikiranganje bwo gufatana mu nda n'agateka ka muntu naye umukuru w'igihugu yamenyesheje ko mu Burundi amahoro n'agateka ka muntu bitakira gaseseshwa muri atubusi muri ca gihe indongozi arizo zahungabanya agateka kabo barongoye Evariste Ndayishimiye ati na ugihogu kugene yaremwe
duhimbaje umunsi ata murundi numwe agihora uwundi murundi amuhora ubwoko amuhora intara canke amuhora n'igitsina canke amuhora ukwemera kwiwe canke amuhora ingene imana yamuremye duhiriwe duhishije igihugu cacu n'igihugu kuva kera narindi cari igihugu c'abantu banywanye abantu bubahiriza agateka kazi na muntu
umukuru w'igihugu c'u Burundi yaranasabye intwararo muri gushikana ubutumwa bw'ishiramwe mpuzamakungu ONU
aho bukera muri ko muratanga icegeranyo muratubwirira abarongozi b'ishiramwe mpuzamakungu ONU ku Burundi bwahindutse butakiri bwa Burundi bari bazi kera uno munsi ni Burundi bw'amahoro Burundi buharanira agateka kazi na muntu mbere nino muri yo ntumbero twateze tukugura n'umuhora wa telefone kugira ngo uwogire ingorane wese ashobore gutabaza tumuvune ataravunika
kubijanye na yambona kazoza ko mu mwaka w'2040 Burundi kizoba ari igihugu cifashe umukuru w'igihugu yasabye kwicivugo kigira giti mu runani rw'abarundi tugende tugana Burundi bwifashe mu mwaka w'2040 coshigwa mu ngiro n'abantu bose amasengesho atavuyemwo kandi kushaka gutera imbere yotangurira ku bito bito
mutangure ibikorwa by'iterambere umwe wese abwire umuvyeyi wiwe uti mpaga koko ntunga canye mpimene ntunga canye mpinka ntunga canye mu rukwavu ntunga mugabo ntituze dusange ugwaruka mu Burundi rutaratangura uwo muvuduko w'iterambere iterambere rihera kuri utwo duto duto nyene narababwiye yuko inkoko ivyari nka ababitanguye barabibonye none ubu ndiko ndababwira nti nimuhere ku gakwavu ababitanguye ubu basigaye bafite amamiliyoni
abanyamakamba baganiriye n'ijwi ry'Amerika baremeza ko mu ntara babayemwo amahoro ahari Manirakiza Jean Claude
yego arasasagaye kweri kuko ubirabiye nkaha nkatuvuye ku kibuga nta muntu turumva ngo barafashe cyangwa ngo bararashe biraboneka yuko amahoro yameze neza tangorane nini
mugenzi we hafashe imana Aimable ijwi ry'Amerika ryaramubajije riti mbega ubona bishoboka ku Burundi kizoba igihugu cifashe mu mwaka w'2040 na wati
ego kubwanje birashoboka kuko nyakubahwa umukuru w'igihugu ijyambere yarahimirije ko kira muntu wese naho yuba dafise inka yofuma tongere kwavu kandi abantu benshi umugambi barawitabiriye barawukora kandi umugambi ni mwiza niyo mpamvu n'icyo gihe bizokunda
ariko rero amashirahamwe atandukanye si kwabibona Faustin Ndikumana arongoye Parsem abona kwigiye mu Burundi batazoba barashiraho ubushikiranganje butegura imigambi ya leta iryo hangiro rizogorana gushikako
tugasaba kandi yuko ministeri ya planification ko yosubiraho nyimba ryo manima ministeri yeriyo batangira kizoba dusavye kumugaragara yuko ministeri ya planification mu Burundi igaruka ikureho amaproje yaduka atizwe neza ubwo dusubiye inyuma kibuka amaproje yagumaraza ngo sharwa zero byo guteza amavoka byo kugira iki za na gest ibintu mabiza biza bitwara amahera yo murengera mu gihugu ugacuruye ngo nibisanzwe
hoba kandi gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu leta ntizirasaba amadeni kandi hataboneka icayo madeni ya mari ya Barundi kandi hari byegeranyo byerekana ko amahera ava mu matagisi n'amakori yiyongereye ariko ibintu bikaguma habisubira inyuma leta kandi niyo bandanya ifasha amakoperative kandi umwimbo wayo utaboneka
ni gute hashura kubava ngo haruho ngo gufasha amakoperative kwagume yafasha yatiriza ko ari karagwiza umwimbo hafi nyarindi 90 ku mwaka umyaka inari karabya hafi nyarindi 300 nuvuga ko yose ubwasi y'amakoperative isumvya bije yose ubushikiranganje bw'ubutungane. Ubushikiranganje bw'ubutungane ntuburenze miliyari 51. Ngo ubutungane twa ngo ubutungane bwa turaniye ngo twabuze mu basanga usumba bije hafi cy'akabiri. Ni ukuvuga ngo mahera ngo agiye mu nyamako tutabura na ivari waso yabo.
Ndikumana Foster asaba leta ko yoha uburyo bukwiye senare ijeje gukurikirana abagi b'ibiturire abasesagura n'abanyonora amatungo ya leta kandi bagahanwa. Gabriel Rufyiri nawe ati kamwana wa mama gahere kandi urugero rw'ibyo Burundi bushora mu mahanga byongerezwe
ibice birenga 100% by'amasoko ya leta yose nuko biri muri budget ya leta ahabwa abantu batarenga 10 mu gihe cy'u Burundi murabona mwese ngaha baratunze gusonza leta ibyo dushora mu mahanga bingana na 200%, nuko uvuga 80% ibyo turundira mu mahanga ntibironka amafaranga akwiye avuye mu byo kube dukubaza gushora mu mahanga.
Leta yokora kugira ngo ubutunzi buduge kurusha kandi ni deni igihugu gisaba rigabanuke. Gabriel Rufyiri
iduga ry'ubutunzi ry'u Burundi aho rigeze turi munsi ya 200%, todo croissance économique est à 2%. Uno munsi u Burundi bufisi deni rirenga amamiliyari 2,400,000,000. Icho ni kibazo gikomeye cyane ku iduga ry'ubutunzi.
Izindi nzitizi zishobora gutuma ihangiro ry'uko u Burundi bwo bari igihugu cifashe mu mwaka w'2040. Gabriel Rufyiri avuga ko ari ubukene bw'igitoro bwama bwibonekeza igwirirana ry'abantu riri ku murindi munini, ubukene bw'akazi kubahejeje amashuri bugeze ku rugero rwa 65%, kudashobora gucukura ubutunzi kama n'ubukene bw'umuyaga nkuba. Mu bijanye n'agateka ka muntu, naho icegeranyo c'ishirahamwe rikurikirana iby'agateka ka muntu IDHB mu cegeranyo cayo co mu kwezi guheze ryarashize ku mugaragaro ko hakira abantu bafungwa kuko badahuje ibyiyumviro n'umugambwe uri ku butegetsi, n'abandi bafungwa baheze igihano cabo ariko bakagumizwa mu mvuto.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Abakristo b'isi yose baritegura umunsi mukuru wa Noheli ejo kuwa mbere. Banywanyi bacu tubifurije ko uzababera mwiza kandi uzababera uw'ibyishimo. Maze rero dushimire cyane mu izina ry'Ijwi rya Amerika mwe mwese batumirwa mwadufashije mu biganiro byacu muri uyu mwaka wose, mwitanze mutizigama, muduha umwanya wanyu ku buntu, murakarama. Abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika namwe mwese mu Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, banywanyi b'Ijwi rya Amerika mu Burundi mudufasha kubona amakuru yaho, mwe mwese Noheli nziza. Banywanyi bacu kandi ejo kuri Noheli ikiganiro muri Isanga tuzagiharira kwifurizanya Noheli nziza ku banyu n'abakunzi banyu. Kuwa kabiri nabwo mugenzi wacu Diane Nini Nazwe azatumira abana muri studio. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, ako karirimbo murumva kaganisha kuri Noheli. Ariko rero nyine Noheli zaba kuwa mbere murabizi, kuwa kabiri bukeye bwaho Diane Ninazwa zaba ari hano muri studio kudukorera ikiganiro muri Isanga. Diane wiriwe?
Wiriwe Toma, nawe uzoburi ngaha kudukorera ikindi kuwa mbere?
Yego, tuzaganira mbese tuzaha umwanya abanywanyi b'Ijwi rya Amerika kuwa mbere mu kiganiro muri Isanga cyose cy'isaha guhera saa kumi. Muzaze rero muri benshi, hanyuma mwifurize abo mukunda Noheli nziza. Noneho we kuwa kabiri uzababwira iki?
Kuwa kabiri nanje Thomas nzokwakira ngaha muri studio z'Ijwi rya Amerika abana batatu bazoba bari mu rugero ruri hagati y'imyaka 8 na 12. Noheli baravuga ko ari umunsi w'abana, kera niko bavugana, n'ubu abana barawuhimbaza cyane. Abana rero batatu baba mu icungararo Washington DC bazodufasha kwakira abandi bana barijya nino ku isi, Buraya, muri Amerika, mu Rwanda, mu Burundi, hose hatandukanye. Uri umubyeyi rero ushaka ko umwana wawe agira uruhara muri ico kiganiro Ijwi rya Amerika gishimiye kubashikiriza kubana, twandikire nimero zawe za telefone uzoduha umwana wawe tuyaga. Uturungikira gute izo nimero? Ziturungikire kuri radio yacu @gmail.com canke kuri WhatsApp yacu +12 2 9 2 1 2 1.
Abo bana bazaba ari Abarundi
abarundi abanyarwanda avuga ikirundi n'ikinyarwanda uwo bizokwanga mu kirundi n'ikinyarwanda ashaka kutuvugisha mu cyongereza mu giswahili no mu gifaransa tukabihindura mu kirundi ikibira
ariko rero nanone kubera ko bazaba ari abana ababyeyi babo bazabaherekeza nubwo batazavuga
bazoba babaherekeje tuzoririmba tuzotasha mbese azwari kiganiro ijana ku ijana
cyabaye ababyeyi bicariye hariya bareba
baturaba
nuko nuko cyane urakoze cyane
y'inzitane uramburu kubako nanje ndazanzamuka unyereka kuhana guhibyu yabyanje wowe mana yanze ko nandagara unyereka kuzama zina yanje Zanya na wakomeye Wambere imana umbere ukwezi kumunikira ho ntareba amanywa nijoro
Tibanwanyi aha niho aya makuru twari twabateguriye muri uyu mwanya ahumurije ndabashimiye cyane rwose kuri mikoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi maze rero umugira umunsi mukuru wa Noheli muhire kuri mwese turasubira kandi mu kiganiro muri isanga guhera saa 10 muraza kwifuriza abanyu Noheli nziza murakarama
freeze I won't let the cold stop me the snow and twinkle lights and you right by my side no matter the weather we're spending Christmas together
Presents wrapped, tables set, memories we won't soon forget, stories shared, singing songs about our loved ones who moved on.
The fireplace aglow with love and joy. Together